Nyakubahwa Musenyeri Gervais Bashimiyubusa, umukuru w'abasenyeri mu Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mutoye kugira ngo tuganire. Ndashaka kubwa mbere na mbere tuvugane ku byerekeye inama mwakoze n'abasenyeri b'i Burundi, mukaba mwarasohoye itangazo mu majambo make cyane rwose mu kanya gato munutumwe ibintu mwashikirije musaba Leta y'u Burundi n'abanyapolitike n'ibi.
Twebwe icyo tuvuga ni uko tuzi ko ibibazo bya politiki bisanzwe biraba abenegihugu bose, kuko nibo bakuru, ariko kandi turemeza yuko abanyepolitike beza b'ukuri aribo mboneza muri ibyo bibazo bya politiki. Icyo gituma rero utera kamo abanyepolitike bemera Imana kandi ni benshi, na cyane cyane abanyepolitike b'abakristu, ngo bahabere abagabo mu guha amerekero meza igihugu cyacu, kuko ku bwacu tubona umengo igihugu cyacu giteye nko mu mayira abiri. Ibitwereka yuko giteye mu mayira abiri ni uko umengo uko intwaro yari isanzwe utegekanyije, ubu bisa n'uko umengo ntibikemewe na bose. Ibyo rero biraboneka, murabona twaraciye mu ntwaro y'icyami, turaca mu ntwaro ya gisirikare ifise umugambi umwe, duhava dushika kuri iyi ntwaro rero twatumazemo imyaka cumi. Tubona yuko yarishingiye ku migambwe myinshi, mugabo ubu murabona by'imigambwe bisigaye bigorana, yarashwanyaguritse yene nanjye gikora none gatuzoza turabibaza barabisikanya gute ku butegetsi, bizogenda gute? Kuko murabona ngo mu buheruka byaragoranye cyane. Icyo ni cyerekana yuko
uravuze Musenyeri ikibazo cyiza cyane rwose cy'ukuntu boherekanye ubutegetsi ku bwanyu, ubutegetsi mu Burundi bwo haherekanywa gute?
Twebwe icyo tugabirije kuvuga si ingene twobwira abanyepolitiki ingene bobisikanya ku butegetsi. Ingene bobisikanya ku butegetsi ni uko bo bokwicara hamwe bakaraba uburyo bwiza bagiye gutorera hamwe. Uko twe twemera yuko abanyepolitike aribo mboneza mu bya politike, nibo rero babizi, nibo babyirigwamo. Twovuga yuko aribo muhamagaro wabo, bagiye hamwe rero ko nta n'umwe afise inyishu mu mufuko wiwe, baraheza bakavugana bahereye ku byari bihasanzwe, karaba ibyiza boheza bagashikako, kuko intwaro zose zamaziza zirategekanywa ari uko abantu babyumvikanye ko nanone bakurikije amategeko. Na cyane cyane twe iki turazishinga ubu ni uko naho imikino ya politiki bagomba kuyibandanya, mugabo badashobora kuyibandanya abantu bari ko barabandanya bapfa, abantu bari ko barabandanya banyuruzwa, abantu bari mu buhungiro bagoreweyo. Ivyo twebwe tubona yuko ku bantu bafise umutima batobandanya bagira ngo bagiye umukino wa politiki, babwirirwa nyabona kwicara hamwe kugira ngo batorere inyishu ibyo bibazo byose, abantu bashobore kumererwa neza kandi basubize hamwe, igihugu gisubire kuba kirimo abantu bashize hamwe
kugira ngo amerekano meza aboneke. Nk'uko mwabivuze mu majambo atomoye ku bwanyu hoko gukimura iki gihe
amerekero meza kuri twebwe, inyishu ya Mariyo nyene nuko abo bose bitwa abanyepolitike, nuko uvuga bari ku butegetsi n'abari ko bararondera kubushikako, kuko niko byama biri muri demokarasi. Amari bari ku butegetsi n'abandi bari ko barabugwanira ngo babushikeko, nibicare hamwe babirabire hamwe bace batorera hamwe amerekero meza y'igihugu bicaye hamwe. Twebwe turemera yuko bashobora gutora inyishu, kandi iyo nyishu niyo ari nziza muri iki gihe.
Musenyeri Gervais Bashimiyubusa, Abarundi baragiye mu biganiro inshuro nyinshi cyane rwose, ariko uko imyaka iheze ugasanga basubiye muri cya kibanza barimwo. Ntimubona ko ubutegetsi bwiza n'amahoro vyogaruka ari uko habaye amatora, amatora agiyemwo na bose, amatora yitabwe na bose?
Erega ayo matora kugira ngo ashobore kugendwamo na bose nuko baba babyumvikanye, none bazogira amatora gute mu gihe nk'imigambwe itarikirakora? Kuko amatora abantu ngira ngo batoramo neza, bahitamo neza, kuko baronse akaryo kukumva abafise imigambwe n'iyi cange abafise imigambi myiza bagomba gushikiriza abanyagihugu, abenegihugu gihugu n'igihugu nyene bakabumva bariko barayashikiriza mu gihe ataburyo buriho bwo gushikiriza iyo migambi kandi inyuranye wumva ayo matora azoheza agatunganywa neza gute nibatora ubwo buryo bw'ungene botunganya ayo matora ivyo byose batarize kubigira murumva vuze wari bwo buryo bwiza bugezwe ko nibwo abene gihugu bazoheza bahitamwo
mwarateye akamo kandi gasaba ko hoba ibiganiro bigiyemwo nka bose leta y'Uburundi ivuga ko ibiganiro bizojamwo bose amakungu yose asaba kwirizo biganiro bizojamwo bose ariko leta y'Uburundi kagaruka ikavuga ko abagize uruhara muri kudeta canke abagize uruhara mu migomoko batotumirwa muri ivyo biganiro ku bwanyu abagize uruhara mu migomoko no kugira kudeta botumirwa muri ivyo biganiro
abo tumigwa abanyepolitike ni waheza bakabaraba neza abaribo uko biri kose abantu bose bashobora gutuma amahoro aboneka mu Burundi botumigwa kugira ngo bagire ico baterereye bumvise ibyo ariko baraterera ari ibintu bisambura abo bantu yabagabo bicaye hamwe bashinga nawe bakaba bari hamwe baraheza bo nyene bakamenya ngene babakumira mugabo mu Kirundi bagira bati nta wangi catumvise catumvirije twibaza rero yuko bashoboye kuja hamwe bose abadafise ibyumviro byubaka buke buke bo kwikumira bo nyene kubera ibyo ariko barashikiriza
kubwanyu rero aba sohorewe umutahe wo gufatwa barashobora gutumirwa bakumvirizwa hanyuma kumva ko bafite intumbero y'amahoro canke atari intumbero y'amahoro
twebwe ntituvuga ngo shira mwaba canke kura mwaba abantu bose bari muri politike kandi babona ko baba bafite icyo boterera abo bose nibagende mu gihe tubona yuko boshobora kugira icyo baterereye ngo amahoro aboneke mu Burundi kandi nta kindi kintu kirazishinga abarundi bose atari uko bagira bati nako amahoro yoboneka tugasubira tugakora imitima iri mu nda ushobora kumvikana twese kugira ngo ubukene bwabaye ndanse mu gihugu turabe yuko bukebuke twoza turabuvamo
imbere y'amatora Ekleziya Katolika hari umusenyeri yigeze kuvuga ko abantu bose boja kumva amatora atatunganijwe neza wabaye nk'abaja Ekleziya Katolika iracari kuri iryo jambo nyine
usanga ari ibyo mwumvise mu isengero ngira muheza mukabibarija aho mwabyumvise ni waheza akabisigura neza
muri iki gihe musenyeri hariho umutekano mu Burundi nk'uko mwabivuze eka waratosekaye abantu baricwa abasivile baricwa hariho ibirego bivuga ko hariho nk'abapolisi nabo nyene baturubika ugwaruka rw'abasore eka hariho n'amakuru avuga ko hariho aba emisore nayo nyene itera ikora ibitero kwa polisi akamumotera imigwi yose nakaye
twebwe ku rwego rw'Ekleziya Katolika kandi nk'umuntu yemera tugira tuti abo bose bagiye mu nzira y'ukuryana mu nzira y'ingwano mu nzira y'imidurumbanyo abari bo bose nibave muri iyo nzira kuko iyo nzira ni mbi iyo nzira ituma haba marira iyo nzira ituma haba inzangano nyinshi inzira nziza ni yuko abantu baheza bakicara hamwe ibyo batumvikana ko byose bagaheza bakabitorera inyishu ari uko ariko baraganira nk'abantu nyene
akamubotera abanyapolitike mu Burundi naho cyane cyane abari ku butegetsi
akamo dutera bamwe niko dutera n'abandi nuko bose nyene boraba ingene bokiziki igihugu mu kugira byo bashoboye byose no mu kwitsinda mbere kugira ngo bashobore kuraba yuko igihugu coshobora gukogorora kugira ngo turabe yuko abantu bosubiza hamwe abantu bagaheza bakagerageza kugwaniriza hamwe ubukene turimwo gutyo ni abantu bashobora no guhapfa bakabandanya bakundana kuko bazoba bagiye mu nzira nziza yukumvikana
muri iyo nama mwarashikirije ikibazo gihambaye cyane bose c'abarundi bagorewe hanze mu makampi impunzi mu bihugu bihana imbibe no Burundi ikintu ku bwanyu cyokorwa kugira ngo izo mpunzi zitahuke zisubire mu Burundi ni iki
ibintu byo bivugwa ni ibinyene turiko turavuga nuko abashamiranye boheza bakumvikana hanyuma rero umutekano ugasubira ku umutekano wose amahoro cyane cyane amahoro umuntu yumva nko ku mutima agasubira kagaruka muri bose gutyo rero impunzi ziraheza n'ahata muntu yorinda kwigwara zitera kamo cyo nyene zikumva yuko aho hantu batekanye zishobora kuhaza kuhagaruka nico gituma uburyo buriho n'uguko abantu bashamiranye bicara hamwe bakumvikana hanyuma rero igihugu kigasubira ikamera neza cyane gutyo impunzi cyazibona yuko iwazo ari i Burundi zikaca zigaruka.
Tukivuga nyine ku kibazo cy'impunzi hariho amakuru yatangajwe aremezwa n'abategetsi bo muri Departement d'État America. Ayo makuru kandi yaremejwe n'amashyirahamwe akomeye eka na ishyirahamwe mpuzamakungu ryarungitse abahinga batohoza ibyo birego bakaba baremeje ko hariho impunzi zikugwa amakampi zikaja guhabwa imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo zitere Burundi akamomotera impunzi nkizo zemera abazitwara bazikuye mu makampi ni nkaka
kwebwe icyo kibazo ntitwaronse umuntu aza kukitubwira
mu gihe byo bari byo hari akamomotera
akamo kamarika kandi abantu bose bafashe inzira atari nzira y'ukuganira atari nzira nziza kuri twego abafashe inzira idashika
mu majambo make cyane rwose mwihweje abategetsi mpuzamakungu eka harimo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu eka abategetsi baserukira akanama mpuzamakungu kajeje umutekano bagendeye Burundi hari intumwa za leta z'umuzi amerika zama mu Burundi muribaza ko abo bategetsi bose tushizemo n'aba bategetsi baserika ibihugu bitanu bikomeye vyo muri afrika bagiye mu Burundi murafite kwizera ko izo ngendo zose z'abo bategetsi zizogirira akamaro abarundi maze bakakura amahoro amahoro agasubira agasasagara mu Burundi
umuntu uwo ari we wese aje kugerageza guterera kugira icyo aterereye murumva abafise icyo amariye u Burundi nico gituma twama twiyumvira yuko uramutse aje mu Burundi kandi akazanwa n'uwo mutima wo kugarukira ku Barundi uwo mutima wo kubaremesha no kubahanura uwo muntu tube tubaza yuko abari karakora ibyiza biraheza bigafasha mugabe bigafasha abarundi bonyine ubwabo mu gihe bemeye yuko batorera hamwe inyishu z'ibibazo byabo kuko nanone abantu bo hanze sibo bazotorera inyishu abarundi muri byose abo hanze barafasha ariko umuntu afasha uwifashije
mu gusozera Monsenyeri Gervais bashimiye busa Ekleziya Katolika ifise abakristo eka mu Barundi hari abakristo bashika barenga 90% murabona ko uruhara Ekleziya Katolika ifise mu kugarukana amahoro abategetsi ba Ekleziya Katolika barukoresha ko bashoboye kose kugira ngo amahoro abone agaruke mu Burundi
ivyo abandi ni boheza bakabivuga kuko ntawo baza isuka yuko irima neza uwoyikoresha ni waheza akamenya ko irima neza
Monsenyeri Gervais banshimiye busa ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire
murakoze Imana ibahezagire
murakoze cyane rwose namwe Imana ibahezagire